Ego cyane ndavyemeje yuko muri kino gihe umumenyesha makuru atakaba n'umuhinga Egide Mwemero ari mu gasho mu gihugu cya Congo neza na neza aho bita Ibuvira. Twamaze kumenya ko yafashwe n'urwego rw'iperereza rw'igisirikare cya Congo.
Mwari mwavugana n'izo nzego ku buryo zababwira impamvu zaba zaratumye bamuta muri yombi?
Tukibimenya nta mpamvu twari twamenyesheje, kuko twumvise yuko yoba yafatiwe ku ruhande y'iyo radio yo muri Congo bita Radio Message du Peuple, ariko umwe n'abamenyeshamakuru babiri bako ka radio nyene kaho muri Congo. Munyuma twumva ngo abamenyeshamakuru bo muri Congo babarekuye, ariko uwiwacu bamugumiza mu mvuto. Mugabo rero twagerageje kuri uno munsi wa gatatu kuvugana n'abategetsi batandukanye b'igihugu cya Congo, mbere turashobora kuvugana na bamwe muri abo bategetsi ba gisirikare bafise iyo dosiye y'uwo mukozi wacu. Hanyuma batubwiye yuko bakimufite ku mvo z'amatohoza. Twe rero twagerageje kumenya amatohoza natwe twagize twamenye yuko Leta y'u Burundi ariyo yoba yariko ivirukamo igomba kumera nk'imusaba. Twagerageje rero gusigurira abategetsi b'igihugu cya Congo yuko hamwe bohirahira bagakora iryo kosa, yuko bashobora kuba banabo nyine bakwegeje igihugu cya Congo. Kuri icyo rero twashoboye kucumvikana ko basa n'ababyumva batumenyesheje mbere ko badashobora kubikora, ariko kandi batumeje ko bobo bakiriko baragira amatozi. Ariko turafite ivyizero twumvise ingene twayaze yuko ata kintu nyamukuru kimwagira, kandi umutekano wiwe ucungerewe. Ivyo turafite icizero ko abategetsi ba Leta ya Congo baza kuvyifata mu neza.
Ese uyu munyamakuru kuba yari Bukavu yariyo mu mpamvu nyabaye?
Yari yagiye kugira ashobore kuvugana na bagenzi bacu b'abamenyeshamakuru bo muri icyo gihugu cya Congo, na cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire no gukorana twashaka gutangura mu ntumbero yo kunagura uyu mwuga w'abamenyeshamakuru. Urumva rero ni muri iyo ntumbero turaza turaba ingene dusubira kunagura uwo mwuga.
Mufite icyizere ko inzego z'umutekano mu gihugu cya Congo ziza kumurekura?
Yego, turafite icyizere cyane, kuko twavuganye n'abatari bake mbere nabo bategetsi mu rwego rwa gisirikare mu iperereza ry'igisirikare twavuganye, batubwiye yuko twohumura, kandi twumvise yuko nabo kumbure bamufashe kugira bigirire amatoga yabo. Ariko rero twavuganye n'ukuri, turumva dutekanye. Mbere nashaka kuboneraho guhumuriza yaba umuryango w'abamenyeshamakuru w'Abarundi canke umuryango wa mwene wacu Egide Mwemero yuko ibintu bizogenda neza nibaza ko ataca kibaye.
Bob Rugurika, umuyobozi wa Radio RPA, turagushimiye cyane kano kanyu duhaye.
Ndabashimiye namwe.